intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Ikaze mwese muteze amatwi ikiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe. Uno munsi ducijya nino ingingo yo kubuza amapikipiki tuktuk n'amakinga kuja mu bice bitari bike by'igisagara cha Bujumbura. Kuri mikro muri kumwe na Benya Xerakana.
Ndafise ijambo.
Muna mu mushikiranganje w'intwaro hagati yagiranye n'abajejwe intwaro n'igipolisi mu gisagara cha Bujumbura kuwa 23 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, harafashwe ingingo yo kubuza amapikipiki tuktuk n'amakinga gushika mu bice bitari bike by'igisagara cha Bujumbura. Iyo ngingo ikazotangura kuja mu ngiro itariki 11 ku kwezi. Muri iyo nama hari haramutse hashikirizwa ingene ivyo vyose bitunganijwe. Abari muri iyo nama basiguriwe ko iyo ngingo ifashwe mu ntumbero yo kubungabunga umutekano. Tuvyumvirize kuri inkuru ya Josephine Jones Nkunzimana yaciye mu makuru ya Radio Inzamba kwa kano heze.
Mu bumanuko abagendesha amakinga, amapikipiki na tukutuku ntibemerewe gushika ku Musaga canke mu Kanyosha. Mu buraruko naho muri zona Cibitoke na Mutakura ntivyemerewe kurenga ikaritsiye y'icenda aho bita kwa komine. Mu Kamenge naho ntibemerewe gushika kuri Gare du Nord. Kubazana na mu Gatumba ntibazorenga uruzi Mutimbuzi. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca amenyesha ko izo ngingo zizokubahirizwa na bose.
Icyo ngira nongereko nta nikibayo nta nigitahayo. Iyo zone yose twavuze ndabigarutse ko iyo yose y'indani kugimeze nta muti tahayo nta bajaji tahayo hakinga tahayo. Muri iyo zone kujya bayiderimisa imoto tubonayo ni moto y'igipolisi, ni moto ifite plaque ya leta gusa, nta kinga dusubira kubona muri iyo zone yose. None ivyo tuzoba twabisize mu ngiro gushika ryari? Nababwiye guhereje ko mugiye gusigura gushika ku itariki 10 z'ukwa gatatu. Itariki 11 azoba ari kwa kane. Ibyo byuma byose ntacyo dushaka kubona muri iyo zone. Yaba ari amasosiyete, yaba ari amaki, nta na kimwe dusubona mwahindani ngo jewe nkorera ngo sosiyete transport ngo telecommunication wat ngo jewe n'umujurunaliste ntihagire n'ubuhirahira ngo ashyiremo baje ngo yatanze baje ngo umuntu afite muri iyo zone. Nta exception, nta n'imwe. Ni kuri twese, nta mwana n'ikinono.
Kubwo umukuru w'igisagara cha Bujumbura Jimmy Hatungimana, ubwo buryo bwo kwiyunguruza bubujijwe hagati mu gisagara ngo buri mu buteza umutekano muke.
Ubu naho ni umwanya ugwaruka rushikiriza ico rugona kuri iyo ngingo iraba abatwara ipikipiki tuktuk n'amakinga n'ababigenderako. Tutangurire kuri Mao ari mu Burundi arerekana ingene iyo ngingo abayifashe batitayeho ineza y'abakoresha ubwo buryo bwo kwiyunguruza.
Ayuko hari ukubura kitaba gushaka gufungira abantu mu bukene basanzwe ari abantu abanikora deja kera datati irafata iyo ngingo yarabanje kwiyumvira imiryango y'abantu bari batunzwe n'ibyo vyuma. Rero tukabona yuko ahubwo abanyagihugu basanzwe ari abantu abanikora muri kino gihe ubutumwa bwazinze, na cyane cyane yuko ibyo vyuma vyakoreshwa mu kugira ngo bibesheho imiryango nk'imwe bari basanzwe babikoresha. Rero tukabona yuko ari gushaka kwigizayo abantu bamwe bamwe batari ku mugambo w'ikubutini cyangwa na kure kugira ngo hakubite byuma bikoreshe akagutse abantu bakeyi ku kutawana yuko mwanyuma nite bantu kego watanzo yuza hapa wikoreshwa mwo abazi nukufuka wali mungamule kukutikiti kusawani na wabacheli ilukanoa kakabuka tutileo nungushaka kuchisha wanyagi huginzara na chane chane ko wabuka yuko umutekano wali mungishi mungiho kuchuko kundi kakabuka yuko ikisikari tukagifizwe ipozi kilahari n'abantu bose tutananiye yuko bacungera umutekano w'igihugu cy'u Burundi na cyane cyane mu gisagara kimwe tubona yuko iyo ngingo atayifatiye ahubwo ari ugushaka guhohotera abana bariya basanzwe bikeneye.
Obe ari muri Kenya ati aho gutora umuti iyo ngingo ije gutera ingorane kuko icinyiza abafise amikoro make.
Yemwe nukuri uburambye agabona byinshi kuri iyi ntara ya Gendefted none kwakuyeho aya matukutuku izo pikipiki n'aya makinga nyarucara agiye kwiyunguruza gute ko bo bafise imiduga ya gusa bahabwa na leta inuma n'igitoro cya gusa wa munyagihugu yahora yiyunguruza kuri rya kinga wa mutaxi dore yahora arikoresha besha mu gisagara cya Bujumbura bakitunzwe n'ayo makinga ayo mapikipiki ayo matukutuku none bo bagiye kuba abandi none bo bafashe iyo ngingo bazanye ikindi kintu cyo kuyunguruza cyiza gisahiriza wa munyagihugu muto muto jyewe nibyo nama napfutse kenshi nukuri iyi ntwaro ya Sendi Defted ntakije kungura ahubwo ije kubomora igisagara cya Bujumbura cyari kigizwe n'imizigo ya zipfumu za Cibito tuvuga nk'akararo nk'aho tuva mu kiyaya Cimbo mu gitondo gisaze ya saa kumi saa kumi n'imwe ibyo bijumbu ibyo biharage ibyo bigori iyo myumbati ubwo bududu bapakira ayo makinga basehura mu gisagara cya Bujumbura itagisi bariha ikinjira muri leta ejo bone numvise itagisi ryinjira muri leta rivuye muri izo tukutuku amapikipiki n'amakinga mbese ari amafaranga menshi cyane yasahiriza mu kigega cya leta none uno munsi akigiye kuvahe yabafata ingingo barinze kwiyumvira ntibace bafata ingingo nk'uko menga n'iyo wababonye doke ntabayifatiye abo bategeza iyo bayifatiye abo banyagihugu bato bato jyawe cyo mbona ni ukuri nibabanze bicare biyumvira ati none ingaruka mbi izaba iyihe nde wa munyagihugu muto muto yaratunzwe na rya kinga agiye kuva Rwanda none karace yingani igihugu kiba ari cy'amategeko nyine ati mvuze ntawushingura mvuze mba mvuze umukuru w'igihugu nahaguruke apfuke nareke kuba sindabibazwa.
Leonce ari mu Burundi ati ni ingingo y'agacinyizo ku banyagihugu.
Ingingo y'umushikiranganji aherutse gufata ni ingingo y'incamugongo ku Barundi bose no kuba twaza ibyo vyuma yafatiye ibihano ku vyukuri uri kuri hweza imibereho mu gihugu cyacu cy'u Burundi ntihari hakwiye yuko hofatwa ingingo mwe n'izo ziza gukandamiza umwene gihugu cyangwa umunyagihugu kuko uri kuraraba abagendera ku ivyo vyuma bari mu mice yose y'ubuzima bw'igihugu yaba abakozi ba leta yaba abikorera utwabo bari batunzwe kugendera ku ivyo vyuma kandi byari batungiye imiryango kuko bashobora gusanga umuntu yarafashe akadeni akagenda agagura nk'ako ka moto akagura nk'ako kabajaje akagura nk'iryo kinga ugasanga ariko arisuganya muri utu canke turiye ku vy'ukuri rero nyine cyubahiro umushikiranganji Gervain de la Kobuca sinzi ingingo abo yoba yarahanuje kugira ifate ko uri kuraramwa igihugu cyacu cy'u Burundi ntitubona iyo tujya n'iyo tuva kuko ingingo mwe n'izi ingingo ziza gusubiza inyuma igihugu kuko uri kuraraba ivyitwazo vyo kuvuga ngo imvizi canke ziriya ntibibura vyo kwitwaza ngo bafashe izi ngingo kubera izi mpamvu izi n'izi 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 umunyagihugu ivyo simbona ko bifise viziyo simbona ko ivyo bifise viziyo yuko bishobora gufata ingingo nk'izo ku mibereho y'igihugu cyacu turimo Rero ko by'ukuri nk'ugwaruka n'umubabaro ntangere kuri izo ngingo igihugu cyacu cy'u Burundi kirimo ubukene buteye ubwoba ugaho kumva harafatwa ingingo izicanke ziri rero sinzi ko ari ya leta nzeyi bavuga sinzi ko ari ya tankozi sinzi ko ari ya tasenzi tuzava tubura n'izina tuyita rero abanyagihugu turakwiye ibintu kubyanka nk'ugwaruka kubyanka kubyiyamiriza kuko nta gisigaye none ndugupfa twapfuye naba polisi nabo nyine ukageragiye koroherwa kuko barabafata amakinga n'abandi bakaronka ibyo bitanu cyangwa binga aha rero ni ukuba amagabo
Tao ari mu Burundi avuga ko ashigikiye iyo ngingo kuko abona ko yafashwe ku neza y'abanyagihugu
cyangwa n'abashinganje n'abakinyagihugu n'umutekano w'abanyagihugu kubijyanye n'amakinga n'amamoto y'amatokotoko mu gisata bujombo nga babone ko bishatse kuba bihitana bitarishanganya kuko urabona ko n'amabanki yabuze cyane rero bigatuma hataba imishanganya menshi mu gisagara rero iki gituma ishyana ndahasiyo ngingo ngo rega ni ku neza y'umutekano w'amabarabara n'abayacamo rero hajya babarifashe babona ibibereye ngo rero kuyafashe bayifashe bati hirya no hino bakabona yuko ari agahaje ngo rero no kwishimuko kwishimuka bayifashe ni ku neza yari n'igihugu ni ku neza y'igihugu hama ibyo umuntu azi n'ibigenda hagati mu gihugu bishobora kandi bisagara muryango kitagitega zarumunge n'ahandi nze ko zogenda hose zikwereyo ntanakimwe ni kumva imitekano y'ubarabara kubera hano hari amasanzwe ndetse n'abantu ipfana kandi amakinga n'amamoto nyine
Billy ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo aratera ibyatsi iyo ngingo akibaza rero igituba umukuru w'igihugu atayihagarika
ingingo yanayakiriye nabi kuko sinayakiriye neza kuko akijya gisagara hari abahatungiye imiryango kandi imiryango yari itunzwe n'ayo mapikipiki n'amahinga n'amabajaji rero harimo abari biga amashuri yacu baheba abana bagiye kwa mayibobo basi bagiye kwa ngara bangajwe n'uwo mushikiranganji none igihugu kizima kigiye kuba icy'umushikiranganji cyangwa n'icy'abarinzi n'igihugu none uwo mukuru w'igihugu akagira ijambo yabashyikiriza kumva abanyagihugu arongoye tubona yuko ari katanikwa ijambo kandi yari akwiye kubera umubyeyi uba ari mu gihugu bose yego ese ndabibona neza kabisa abantu bagiye kwangara baca amashuri bamwe bamwe abandi bangare inzara igiye kuba nyinshi mu gisagara udusanga yo bari kubitera ingorane amayibobo bagiye kuba benshi mu gisagara dore ibyo bintu
Olivia ari mu Rwanda aribaza nimba abafashe iyo ngingo hari izindi ziherekeza biyumviriye kugira ingaruka zibe nke
mbega izo mvo z'umutekano bavuga n'izihe ngo inkozi z'ikibi ngo ibiki amagrenade n'ibiki byose ngo biterwa bari ku mamoto ngo canke ngo amaaksida n'ibindi byose bavuga ayo maaksida abapolisi baba bari ku ibarabara bakora iki none ko bataba bariko baracunga neza ukuntu abantu bagenda nyine uruja n'uruza byose bigende neza izo modoka zikagendera mu mategeko by'ukuri zose zigashyirwa ko de la route ibyo bintu numva mengo ni ibintu byo kwinyegeza inyuma ibintu bidafashe ibintu bidafashe by'ukuri ayo mabarabara bacamo ni bya binogo ni bya biki ibintu byose ugasanga ni make ari mazima ni make bashobora kugenderamo ibyo byose ni ibintu bitubangamira n'amapikipiki kudashika mu gisagara hoho byari ibintu bitugoye kuva kera ariko ni bya bindi umuntu ageraho akamenyera nta kundi ariko biratubangamiye abo ni kubagendesha ayo mapikipiki n'ibindi aba bibikoresha ahubwo nabo rero abo bitunze ko aribo benshi bubagiye kubaho gute hari ibindi babateguriye bukoresha kugira bashobore kwisumamo bica bigenda gute ubuzima bwabo bugiye kuba bumeze gute ko n'ubundi ubukene bari babayemo butari busanzwe
Kamera ari mu Burundi ati ni vyiza kubona iyo ngingo yarafashwe abo yobangamira nabo akabahanura kwiyungunganya mu gutora ubundi buryo bwo kwiyunguruza.
Ingingo jewe kuri jewe sindayibona nabi ingingo je ndayibona neza. Kuko mu bisagara binini binini maze gutemberamwo nta matugutugu n'amakingo usanga ari muri vile. Usanga yakinyuma icyo nagenda maze kukibona. Ijangingo suko vango ya laute ya wana. Aliko kusa. Awanu mbu itoro heye ni kubandu. Wa muli dhile buwa wakoresha. Ugo bujo. Ugo buwa iwaye. Kejubi ubu kene. Gama pikipikili yunguru za waja kukazi. Ni ingingo kusa. Abo ni ingingo ya kodzeko. Abo na wawa shabia randa wakoreshe. Kuso hokabu wa wakoreshe. Ego kuipakiza viyaranshi. Ariko gusa iyo babarekura abakozi ba leta bagashika mu gisagara bobo iyo ngingo ntibafate byari kuba byiza ikacifatira ku bantu bawe baca amafaranga kuko kubaca amafaranga kweri kiratuma bitera amasanganya icyo mu bisagara byimaze kubona nta muri dire muri dire byo maze kubona byahongeza amaso nta makinga yakoreraho nta makinga ashaka gukoreraho basa nikinga zitonze umurongo imoto zitonze umurongo, abantu batonze umurongo, imoto zitonze umurongo kugira ngo birengane. Oya, iyo ngingo kweri ni byiza nibyo. Gusa ku bakozi ba leta basanzwe baba muri zire nibo mbona yuko bakandamijwe. N'ahandi jewe nk'umwenegihugu nk'urwaruka, iyo ngingo irakwiye bayifashe hageze muri jewe ntacyo mbona byononye.
Didas ari mu izinga rya Mayotte aranegura iyo ngingo agasigura ko n'insiguro yatanzwe kucatumye bayifata idafashe.
Ingingo umushikiranganji yafashe yo kubuza bajya batwara birya byuma bito bito kuja mu bibanza birya bibanza byavuzwe. Umushikiranganji yayise ko ari umuti urura ku bwanje ndayita ingingo irura kuko uwo baye umuti dusanze ibyo kiza ari byo byinshi gusumba ibyo wiyica. Ku bwanje niho nawise umuti. Ingingo rero ku bwanje irura kuko bari abantu bahora batunze na kajya kazi ko kunyonga bijya byuma bacha bajahe imiryango yabo ikijahe abari bafite ama diplome bataronse ubuzi bakaja kunyonga bijya byuma bo bashoboye kwiyungungana gushika aho bakora uwo mwuga bice bigenda gutu buzima gukurikira guca bugenda gute ko bose uye wora bari mu mwiheburo hanyuma sabo gusa n'abari basanzwe baja mu buzi cyangwa abanyeshuri baja ku mashuri bakoreje bya buryo bwo kwiyunguruza cyangwa abari bunguruza utuntu twabo ku makinga two bagiye kudandaza cyangwa kurya ibyo bibazo byose umuntu ariko araba kuko bari bafite amikoro mato bice bigenda gute. Cya kabiri kiranganje yavuze yuko umuguyo w'abahinga w'abatekinisiyeni n'abita abafundi bari babyiza hanyuma baheze basaba gufata ibyo ngingo. Nibaza ko umushikirwa abafundi bakoze bataravye neza impamvu z'amasanganya mu ibarabara kuko tugiye kora mu Burundi hari bituma byinshi haba amasanganya imivuduko miremire ubumenyi buke bw'abanyonga ibyuma kudatunganya neza ingene ibyuma biza mu Burundi uravye imiduga mengoshe me droite byose n'akajagari ibiturire biri mu gisata cyo gutanga impusha zo kunyonga ibyuma ibiturire biri mu bapolisi bo mu ibarabara amabarabara atameze neza hari ibintu byinshi byinshi bituma habagerariye amasanganya. Nibaza ko icyo cigwa rero kugira ngo umushikiranganje zo haba asaba abafundi biwe basubire nyo neza barabe koko ko bafashe kwijya ngingo ayibereye kuko ijyajewe ku bwanje isa nkaho gufata abakozi bari ku kazi ukabirukana utaberetse iyo baca baje cyangwa utabatekereye. Ubu uyu abantu ndazi ko abari batunze na burya buryo mu kurindira irya tariki bari mu mwiheburo udasanzwe.
Iri ni ijwi ry'umunyagihugu yababaye kandi yatunduye ushyiraho rishimye uribabarire wongere uryumvire ntutifuze kwegera umunyagihugu.
Ukora turabibona ibyo uvuga turabyumva hari n'ibyukora ukaba wihinyuza hari n'ibyuvuga twe tukaduca umutima munye politike twabarira.
Ni kuri aka karirimbo dusozerereye ko iki kiganiro cyari gishingiye ku ngingo yo kugabanya ahakorera abatwara amapikipiki tukutuku n'amakinga. Hari abashimye iyo ngingo berekana ko ariyo ibereye abandi nabo bakabona ko idafise ishingiro kandi ije gucinyiza abakoresha ubwo buryo mu kwiyunguruza. Ariko rero umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ku munsi wa kane imbere y'abashinga amateka bariko baramwereka amakenga bafise kuri iyo ngingo yarabibukije ko ari ntasubigwamo kandi atangaruka mbi izogira ku munyagihugu. Turashimiye mwese mwaduteze amatwi n'ugwaruka rwashikirije intererano muri iki kiganiro naho kurindi sango.
Cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.